imuteza amatwi ni radio ijwi rya Amerika dutanguye ibiganiro byacu byo kuri uyu wa gatandatu itariki 22 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2017 mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi mu Rwanda naho twumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 mwaramutse neza nshuti muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ndabahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika hano muri studio ya 5 muri kumwe nanje Rosine Munezero ngiye kwashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi inyuma yaho mugenzanje Aloise Bigirimana arahezaze kubashikiriza ayavugwa mu karere k'ibiyaga binini. Abana bashika kuri 20 bahitanywe n'isanganya ry'umuduga ryabereye hanze y'umugwa mukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo i Pretoria kuri uyu wa gatanu. Abana bari basanzwe bari mu modoka yo mu bwoko bwa bisi yasekanye n'ikamyo ku ibarabara riri hagati y'ibisagara bya Bronkhorstspruit na Verena hafi y'ibirometero 70 umuntu ava ku mugwa mukuru i Pretoria. Amakuru yuko abana bapfuye yemejwe n'umuvugizi w'abajejwe gutabara byihuta impanuka. Icyateye iryo sanganya kikaba kitashotse kimenyekana. Muri Sudani y'umanuko umugwi w'abashingwa manza abamenyesha makuru hamwe n'abanyeshuri bo muri kaminuza bamaze ukwezi bari mu gikorwa cyo kwegeranya amasanamu amakuru n'amasanamu ku bubisha bwakorewe abanyagihugu. Umwe mu bashinze uwo mugwi avuga ko amasanamu bamaze kwegeranya barungikiwe n'abanyagihugu bo mu gisagara cha Payok na Wahu yerekana ko habaye ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Abagize uwo mugwi bavuga kandi ko begeranya ayo masanamu mu ntumbero yo kuyashikiriza amashirahamwe ajejwe gukora amatohoza nk'umugwi ujejwe agateka kazina muntu muri ONU, inama y'umutekano ya ONU hamwe n'iy'ubumwe bwa Afrika. Mu biganiro bahaye ijwi rya Amerika impande zompi zigwana zirahakana ubwo bwicanyi, bose bakavuga ko atanguvu bakoresha muri izo njyane. Umushikiranganji ajeje umutekano wo mu gihugu hano muri Leta Zunze za Amerika John Kelly hamwe n'umucamanza mukuru Jeff Sessions batangaje ko bagiye kubandanya umugambi wabo wo guhagarika bimukira batemewe n'amategeko. Ivyo ngo bizofasha kugwanya imigwi y'abagizi banabi ikorera ku mipaka no mu bisagara bisanzwe bitemera ayo mategeko. Mu rugendo yakoze mu bumanuko bushyira uburengero bwa Amerika, Kelly yavuze ko babandanya kwiga umugambi wo kubaka uruhome kandi ko bazokoresha ubuhinga bwa none bakongera bagashyira ku mipaka abagabo n'abagore bashoboye igikorwa cyo gucungera uja n'uruza rw'abantu. Kuri wa gatanu abashikiranganji Kelly na Sessions bari kumwe n'umukenguzi w'amateka muri Amabariya Ron Johnson aserukira Leta ya Wisconsin arongoye umugwi ujejwe umutekano wo mu gihugu hagati n'imigenderanire na leta bagendeye abakozi bakorera ku mipaka. Sessions yabwiye amenyeshamakuru ko anegura cyane ibisagara bitemera gukurikiza amategeko yo kwirukana abimukira basanzwe bafise ibyaha baregwa. Ikigo cya kaminuza Johns Hopkins cya Leta Zunze za Amerika cyatangaje ko amasanamu yo mu kirere yerekana ko ikibanza Korea ya ruguru igeragerezamwo ibigwanisho bya nuclear kiriko kiberamwo ibikorwa by'imyiteguro yo gutera ibyo bigwanisho. Icyo cegeranyo kivuga kandi ko Korea ya ruguru ishobora gukora ibyo bitero umwanya wari wose. Icyo cegeranyo kirimwo kandi amasanamu y'icyo kibanza yerekana ibikoresho bimwe bimwe bisanzwe byunguruza ibyo bigwanisho. Abahinga basohoye icyo cegeranyo bavuga ko atawuzi nimba akaruhuko ibyo bikoresho birimwo kandi ashobora kuba arako kwitegurira igitero gishasha. Tuyuse ko Korea ya ruguru imaze gukora ibitero bya nuclear bishika kuri 5 kuva mu mwaka w'2006 bibiri muri byo bikaba byatewe mu mwaka weze w'2016. Ikigo kijejwe iperereza mu gihugu cy'u Burusiya cyatangaje ko hari umukozi wacyo yishwe hamwe n'umunyagihugu umwe mu buseruko bw'u Burusiya kuri uyu wa gatanu. Icyo kigo cyatangaje mu nyuma y'ubwo bwicanyi ko uwakoze ubwo bwicanyi yahoze ari umunywanyi wa neonazi umuhari wayoboka Adolf Hitler yahoze arongoye Ubudagi. Abategetsi b'u Rusiya batangaje ko uwo mugabo yinjiye mu biro by'icyo kigo aho bakira abantu aca ararasa abari aho yicamwo babiri akomeretsa uwundi umwe imbere y'uko yicwa umugwi ujejwe iperereza ufisi icyicaro muri Amerika watangaje ko umuhari wa leta ya Kiisilamu uza wemanze icyo gitero ubwicanyi nk'ubwo ku bategetsi b'u Rusiya ntibukunze kwibonekeza atari mu buraruko bw'u Rusiya mu ntara ya Kokaze yamara u Rusiya buramaze kugabishwa akatari gake n'abiyahuzi kuva aho igitero kibereye cyahitanye abantu 14 mu minsi iheze igitero cyabereye ku gituro cya metro zunguruza abantu cya St Petersburg. Umugwi w'abakamikaze b'abatalibani wari witwaje ibigwanisho bikomeye wakoze igitero kuri uyu wa gatanu ku kirindiro cy'abasirikare bo mu buraruko bwa Afghanistan. Abategetsi mu gisirikare bari batangaje ko ikibako cyahitanye abasirikare 8 yamara igitigiri ubu kikaba kigeze kubarenga 50 nk'uko byatangajwe n'umutegetsi mu gisirikare. Abarongozi mu ntwaro bavuga ko icyo gitero cyatangujwe n'umukamikaze yiturikije ku gisasu bagenzi we babona kwinjira muri icyo kibanza. Abari aho bavuga ko ari igitero cyakozwe n'abagwanyi bari hagati y'umunani na 10 kandi ko baje bagana abasirikare ba leta bari bavuye mu musigiti gusenga. Ikirindiro cy'abasirikare cyatewe n'igisanzwe kiriko abasirikare bajeje gutuza ibitero by'abatalibani mu buraruko bwa Afghanistan. Icyo kirindiro kiriko kandi inteko mvamakungu z'ishyirahamwe OTAN yamara nta makuru yatanzwe yuko haraboba baguye muri icyo gitero.
Turashimiye mugenzi wacu adushikirije makuru avugwa ku isi ijwi rya Amerika i Washington DC. Muri uyu mwanya naho mukurikirana ikiganiro cy'amagara y'abantu Kira.
Kira
ni kiganiro cy'ugaruka cyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Ikaze gwarukana mwebwe mwese bakunzi ibiganiro byijwi rya Amerika. Ubumuga bw'umubiri buratuma umuntu abugenda n'abahakenye. Abakene bo mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bagizwe n'ibice 20% by'abamugaye nk'uko biri mu cigwa cyakozwe n'ibiro birabi by'akazi ku isi beite mu mwaka wa 2007. Ugukumigwa ni intandaro yo kudashobora kwibeshaho. Ibice 82% babayeho mu bukene burenze urugero nk'uko icigwa cyakozwe n'ibiro birabi by'akazi ku isi beite kibandanya kibyerekana. Muri rusangi ikena ry'ubuzi ribangamira cyane abagendana ubumuga. Inkurikizi ni ukudashira ingufu nyinshi mu kukarondera cyane bakaronka akazi atacu kabongera mu butunzi. Ibyo biruko mu gihe 1,470,000 z'abagendana ubumuga ku isi bafite imyaka yo gukora akazi nk'uko ishyirahamwe gitaha abamugaye ku isi Handicap International ribimenyesha. Naho biruko ibihugu byo ku isi biremeza ko abagendana ubumuga bafite ingabire zikomeye mu kurangura imirimo itandukanye ariko zidakoreshwa. Byongeye barashobora kugira uruhara rukomeye mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu nk'uko ibiro birabi by'akazi ku isi beyite bibandanya bibimenyesha. Mu Burundi ukwibeshaho kubagendana ubumuga guhura n'inzitizi zijyanye no kutamenya gusoma no kwandika. Tumenyeshe ko muri kino gihe kuva mu mwaka wa 2013 abana bagendana ubumuga bafite uburenganzira bwo kwiga cyo kimwe n'abandi. Mu kiganiro cy'uno munsi nk'uko mubyumva turabira hamwe ibijyanye no kwiga beshaho kubagendana ubumuga bwo ku mubiri. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Raisa Liliane Inamahoro nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu aricyo gwanyu Kira. Mu kiganiro kinyezina tega matwi byimviro bishikirizwa no gwaruka rutandukanye bwo mu gisagara cha Bujumbura kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ingene umuntu agenda no bumuga bwo kumubiri yo kwibeshaho gwaganiriye na mugenzanje Ala Eve Irankunda
gukora imigambi yo kwibeshaho usanga ubwa mbere na mbere umuntu avukanye ubumuga umujyango ubwa mbere ubona yuko ari nkivumwe ari umuntu aje atacashoboye kugira ngo bashore kwiteza imbere nabo biragora cyane gose gutera imbere nuko baba bavukiye mu mujyango ubagirira impuhwe ukabatahura ko nabo ari abantu
nuko yene baba bakuze byiza bo bashya mu mashuri kugira ngo bige nabo baze bamenye ingene bibeshaho
mbona yuko kisi na kesho umugabo uratandukanye mbona ko bo bashyira mu myuga kisi na kesho bagira ibindi bintu nyene byo gusudira je nibyo mbona
mbona ko leta yo iragetse kugwiza amashuri y'imyuga kugira ngo ntabo bavukane ubumuga bakabona ukuntu bashobora kwifashaho mu buzima
abantu bagenda nabo mu kapa ku mubiri hari abantu bashobora kuba bamugaye amagome amaboko akora canke akomeye ku buryo bashaka kugira ikintu bakora bakimara biciye muri ayo maboko
afise ubwo bumuga amaze kwiteza imbere ukuntu yo kwigenza bivanye n'uburyo amaze kuronka canke n'intambwe yashitse ko nuko yarondeye yogerageza gukomeza ubwo buryo bwiwe
ati akazi kiwakora kimwe gusa maze kwiteza imbere niho guse ukubaranya gusa umuga wiwe akabananya akora ugira abandanya ara ibyo mutiteza imbere muri kazo zakiwe
Tisanzu mwenye mga iwa mwunga mwunga. Hali chuna komea da shiwala gukora. Amuga i akajikora. Mga iwa ruko meki kakuna nila gukora.
Sivziza chane yuko umwana gendani mwunga. Mamuze kawe nyene. Yuko mfashwe mwunga ongo. Hivazi barabona kumengo ni vya koze. Afashwe mwunga ongo. Arashowala gukora.
Menyesho kubice 80% by'abagendana ubumuga bagwiriye cyane mu gihugu hagati kuruta mu bisagara ibikorwa bimwe bimwe byinjiza amafaranga byo bafasha kwiteza imbere ahari nko mu kurima ukugwiza ibikorwa bijanye n'imyuga n'ibindi n'ibindi tumenyeshe kandi ko mu bagendana ubumuga abagabo bafise amahigo inshuro zibiri kuronka akazi kuruta abakenyezi nk'uko ishyirahamwe gita habamugaye ku isi Handicap International bimenyesha byongeye abakenyezi barategwa isoni cyane n'ubumuga bwabo ibyo bituma bikumira mu kurondera ubuzi hamwe n'abandi nk'uko iryo shyirahamwe gita habamugaye ku isi ribandanya ribimenyesha reka duhe ijambo mugenzanje Ala Ivirankunda aduhe inkuru yadutohoreje mu gisagara cha Bujumbura ku bijyanye no kwibeshaho ku bagendana ubumuga bwo ku mubiri
ahandi ni muri atelier iri muri commune Rohero mu gisagara cha Bujumbura aho abigeme bafise ubumuga bw'amaguru barangurira imirimo ijyanye no kubarira hamwe no kudesa kuvaho abo bigeme barangiriza amashure y'intango bihutiye gukurikirana amashure ajyanye n'imyuga ukaba nkako icyifuzo cyabo kwari uko bushika kwihangiro byo kwibeshaho mu buzima naho bakuranye ubumuga ukugira amagara meza ni inkurikizi yibonekeza kuri abo bigeme bivuye kuri iyo myuga yo kwiteza imbere bakurikiranye Evine Nibogora afise ubumuga bw'amaguru aratuyagira
magara yanjye mbona gumatera ahubwo agenda neza ubundi bumuga narawukoze ndetse byose naritegeza abantu bakenye bafise amaboko bize amashure ndumva ntumuga wanjye nenda kuza kukunda
ubuzima bwiza ku muntu yakurikiranye umwuga bumutera intege mu kogwa naho aba amugaye ivyankenegwa Bernadette Nzokira aronka yemeza ko biva kwishaka byo gukora rimuranga iyo ikaba yabaye inkurikizi yo kutikumira kuko ibikorwa birangurwa n'ukomeye abishoboye icizere cy'ubuzima kirava kandi ku muntu agenda rubumuga bw'amaguru yibeshejeho n'uruvyaro rwiwe Bernadette Nzokira avuga ati
unye nditunze nshaka kwipangira inzu nkayiriha n'umwana ndashaka kumuha icyo yifuza igihe ndimwo ndishoboye ndafise amagara meza kandi umwana wanjye afise amagara meza
ugukundisha umwuga umwana afise ubumuga kumutera intege mu kuwiga Languid Ndayishimiye atugira ko abavyeyi biwe aribo bamugiye imbere mu kumwumvisha ko ashobora gutegura kazoza kiwe kubijanye no kwiga umwuga wo kubarira kugivyo rero yaciye akura yiyumvamwo ko ubumuga bw'amaguru butomubuza kukitegurira ituze ryo ku mutima ryamagibonekeje mu gihe umuntu amugaye yishoboje gukora umwuga umubeshaho tumvirize Languide Ndayishimiye asanzwe agenda ubumuga bw'amaguru
igituma impamahoro nuko je ntumvira kuja gusiga kanaka utwondo se twose ndadufungura mu mahoro atamuntu ndinze kuja kwazambira
ibintu biruko mu gihe ukwivuza no kwigurira imiti ari ibindi ubumugaye yishoboza kubw'amahera yinjiza bivuye ku mwuga yize akarorero ni Anne Marie Nduwimana yemeza ko bumushoboza kwivuza atankomanzi ubushobozi mwe nubwo ni ngirakamaro mu kubungabunga amagara atarasinzikara nkuko yongera ko ingoga zo gukunda umwuga zirava kandi kumugaye awukurikiranye ashoboye kugira ico aterereye mu muryango wiwe Bernadette Nzokira aritanga ko akarorero
nyuma yaho maze gutangura guhembwa nageze igihe nduga muhira kuramutsa cyane ndabashimira dufungurwa duhuze twaba tuyibanje bica bimpa ingoga yo gukunda umwuga kuko narakora nkabona ko ushoboye gukoramwo amafaranga yo kwigurira impuzu nambara kandi nkagora amavuta yo kwisiga nkabona yuko ushoboye kuronka n'ivyo ngura
cyo mwomenya nuko hakiriho abavyeyi batari bake bataratahura ku mwana amugaye ategerezwa gutegurirwa kazoza kiwe Gilbert Bizimungu arongo yunani rw'ibigo vy'abamugaye avuga ko ari ukutamenya kuranga ngwa muri bo kugiwe ni ngombwa amahimiriza yongeretswe mu mihingo yose igize igihugu impanuro abavyeyi bahabwa nuko bo kwitaho gushira abana babo bamugaye mu mashure harimo na imyuga Anne Marie Nduwimana numuvyeyi amugaye amaguru aterakamo avuga ati
ndagatera abavyeyi bafise abana bagenda no bumuga bogerageza kuzobatwara kubandikisha kugira ngo baje mu mashure birashoboka ko hari abo babararengeranye kuja kwiga amashuri y'intango nabatera kamo ngo babajane mu bigo byigisha imyuga kugira ngo nabo nyene bashobore kuronka umwuga uzobafasha kwibeshaho mu misi iri imbere
tumenyeshe ko ibigo byigisha imyuga ugwaruka rumugaye bitarashobora gushingwa mu gihugu cyose iyo ikaba inkurikizi yuko rukurira mu bukene kubw'amikoro make ikindi nuko ubuhinga bwo kwigisha mu bigo bimaze kugurugwa budashemeye nkuko inkuru dukura mu ndongozi zijeje ibigo by'abamugaye mu Burundi zivuga ico baye ciza nuko leta yogira uruhara rudasanzwe mu gushigikira abantu bagendana ubumuga twumvirize Gilbert Bizimungu arongoye ibigo by'abamugaye mu Burundi twumvirize Gilbert Bizimungu arongoye urunani rw'ibigo zitaho abamugaye mu Burundi
amagara y'abamugaye bashobora kwifata neza kubera biga umwuga gusa dukeneye gufashwa mu migambi y'iterambere itegurwa n'igihugu ingene biteguye abagendana mu mwuga by'ukuri ntibiborohera
itegekanywa ry'uburyo bwo kuvuza ku buntu kugwaruka rwavukanye ubumuga ruva mu miryango y'aba aho nikora nakamo gategwa ubushiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonya nganda sida
ala Eve kuri iyo nkuru wadutohoreje amareta akwiye kwitwararika gucungera iyubahirizwa ry'amategeko agenga abamugaye ivyo bituma badasubira gukumirwa mu bikorwa bishobora kubafasha gutera imbere nkuko ishiramwe mpuzamakungu ONU ribisaba vyongeye amareta ategezwa kugira uruhara runini mu gushigikira mu iterambere ry'ubutunzi bw'abamugaye canke imiryango babamwo nkuko ONU ibandanye ibimenyesha ku ruhande rw'abagendana ubumuga bwabo bakwiye gutahura ko nabo bashoboye co kimwe n'abadafise ubumuga ivyo bibafasha kutik kumira mu bikorwa by'iterambere ryo mu kibano nk'uko ishiramwe gitaho abamugaye ku isi handicap internationale ribihanura kugira dutahure neza ibijanye no kwibeshaho kubagendana ubumuga bwo ku mubiri umvirize ikiyago mugenzanje ala ivirankunda yagiranye n'umuhinga yanonose ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu Aloise Habonimana
Aloise Habonimana ndabaramukije
naramutse neza
kwigisha imyuga abafise ubumuga butandukanye yabo bwo ku mubiri mbega ni giki bihindura ku kukubaho kwabo
birahindura ikintu kinini cyane abantu benshi baziye ko umuntu agendana ubumuga ari umuntu atacamaze abo bana birahindura ikintu kinini cyane bakiyumva mu buzima bwabo bwa minsi yose akanamenya n'ibitari bike mu bijanye n'ibikorwa bya minsi yose bisanzwe birangurwa n'abandi bakomeye nabo bakabirangura kandi bikabatera ibyishimo cyane
abo bavyeyi n'ukutamenya yuko abantu bafite ubumuga nk'ubwo bashobora kwibeshaho bice mu nyunga
abavyeyi benshi baziye ko umuntu agendana ubumuga ari umuntu yahumanye mu muryango atacazo kwimarira kwagira ati ni najana ku ishure umuntu amugaye ntacazo marira nta nicazo marira urundi kandi nawe ntacazo nicazo kwimarira benshi rero baraciyumvira uko bivanye n'uko kutamenya barashobora gukumira abana babo
impanuro mubahereza niyi
bisaba yuko nabo botahura ni nabo bene kubyara abo bana kuko mu bisanzwe iyo umuntu yibarutse icyo Imana imuhaye nicyo yakira rero ukazasanga ariko aranka nk'uwo muntu asanzwe afite akazi ahanaka ariko aranka guhakazi ugendana ubumuga nuko cyane cyane bo kwijukira gutanga ubuzi kuri bose afite uburenganzira bwo kuvuzwa amateka nawe abayasanganywe
ukwiga umwuga kugendana ubumuga no kugira amagara meza birajana
novuga nti birajana rwose yamenye umwuga ubuzima bwiza buca bukwikira mu nyuma kuko iyo amenye kuba afise umwuga uwo mwuga uramuteza imbere nyamba atarumuhora ari umuntu wafungura amakaronka uburyo ashobora kwiteza imbere agatera intambwe mu bijanye n'ubuzima bwa minsi yose
ndabakenguruke
ego ndabakenguruke namwe
aha wubona ngiye kuririmba kuko mimba we ku mutima ngomba njuri mimba nereka abakunzi
ndagushimiye ala ivira nkunda kuri ico kiyago mwagiranye n'uyu muhinga yanonose ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho y'abantu turuhuke gato mukumviriza kano karirimbo katubwira ko abamugaye ari abantu co kimwe n'abandi karirimbe n'umugwi Peace and Love Twibutsa batwumviriza ko ikiganiro ari kiracijwe rya Amerika uno munsi tukaba turi ko tuganira ku byerekeye kwibeshaho ku bagendana ubumuga bw'umubiri gwaruka turashishikara nuko musanzwe mubimenyereye uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronsa insiguro muhawe n'umutumire wacu mugangana itamunyana uwo nawe ariteguye kubishura tugeze mu gace mbaza ndakwishura
kuri barya bagenda gusekereza marara afite ubumuga bw'amaguru wabitegwa n'iki
umuntu ntiyojanirana avuga yuko umuntu wese agendana ubumuga asega mu barabara ariko bonekeza ko mu barabara y'Ibujumbura abantu basega kenshi na kenshi usanga bafite ubumuga ari ubwo maguru amaboko cyangwa ubundi bumuga bibonekeza ibyo bitegwa n'uko bwa mbere haba havuze imigambi ijyanye kubashyira hamwe kubaha intumbero y'ubuzima bwabo baravye ubumuga bafise bakabaha ubuzi kugira bashobore kwibeshaho mu buzima bwabo
Mbaza ndakwishura
nko mu muryango byo babitegwa n'iki umwana umwe avuka akomeye undi ugasanga yavukanye ubumuga
nukumenya yuko ubumuga buri kwinshi hari ubumuga butegwa nuko haba hari ibibazo hagati y'amaraso y'abavyeyi canke ubumuga bugizwe nuko ariko Imana iba yamubumvye
Mbaza ndakwishura
ni kuki haraba mugaye bashobora kwiteza imbere kwibeshaho n'abandi ugasanga bidashoboka
ubwa mbere umuryango washobora kuba mubaye hafi ngo ubumuga bwiwe barakamwigisha ariko ategereza kubaho abufise kandi atangorane ihari rero araheza akaronka inkomezi kumva ashigikiwe n'umuryango inkomezi kumva hari abantu bamutahura ugasanga mu bumuga ahubwo umutumye ashika imbere n'abandi usanga ubwo bumuga bwaratumye mu muryango bamukumira bamureka ko ataca amazi araheza kunyina kikumira mu bandi ntagira hashika ugasanga ubuzima bwiwe ntacavuyemo naho usanga rero umwe agateye imbere undi nawe ntagira icyo yimarira mu buzima
Ka bimurambirwe uyu ni wa mwanya duhi jambo mutumire wacu mugangana itamunyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ku
kubera iki abantu bamwe imana barema aya bantu tugasha dushaka kubafata no kumenga arabamugaye kandi atubishobora kudushikira
ivyo bavyita kutamenya icyo imana itanze uracakira rero bishitse bikamera uko onye inuba kiremwa muntu nuko ubutazi kubahiriza gateka ka muntu uko ameze kose umuntu aramwakira
mbaza ndakwishura
dufate nk'iyo umugaye wo kwihutira kwiga umwuga iyo amashure yakonaniye
sugana n'umwuga gusa yo kwihutira kwiga amashure y'imyuga niwe wese abona yuko amashure amunaniye kandi afise mbere ingoga yo gukora imyuga iyo muvyeyi ubonye kare ntamuhutagiza kumara amashure acamukuramo kugira ivyo afise mu bukerebutsi abishira imbere biheje bimutungisha mu buzima bwiwe
mbaza ndakwishura
twatahuramwo iki mu gihe umuntu afise ubumuga batwigisha yuko ameze nkatwe
nibaza ko tabwenge busaba kugira umuntu abitahure umuntu wese arafise ubumuga ariko ku mubiri umuntu abona cyangwa ubwo umuntu atabona rero nibikenewe yuko iyo umubonye ko agenda n'umumuga utangwa kumucira ubanza ukibaza ngo nimbura kimazi oya ushobora gusanga mbere ubwenge afise buruta n'uwo umuntu wese cyanke afise ikindi kintu gishobora gumutuma agira agaciro ku maso y'abantu
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
byabitegwa n'iki cyangwa byabigirwa n'iki amashuri y'abamugayi ntagwizwe kandi abana bose bafise aho biga
uwo n'umugambi wa leta kugira amashuri y'imyuga agwizwe kandi na cane cane bivuye n'abantu bagana ubumuga baba bariho mu gihugu byose bigakurikirana kuko bibatuma umwe wese ushobora kumwegera ukamubaza aho ashobora gushika bakamuherekeza iyo leta igashyiraho aya mashuri abashigikira aya mashuri abafasha kuvamo ikintu hama umuryango nawo ukababa hafi ukabaherekeza nabo nyene
mbaza ndakwishura
Tuwe na ahura yuko mugihe umuntu amugaye ukuboko cyangwa kuguru atashyitse mu buryo bw'amashuri wumva atari uko none
ego nivyo nivyo muza kuja kwishura ariko urashobora gusanga biva harya mu muryango bamaze kubona ko atakazoza ataco azomamarira ugasanga rero nibihuse kumushira mu ishuri agaheza kahahombera tagira umuntu numwe amutahura ngo amufashe waje mu bandi yige nk'abandi bantu
mbaza ndakwishura
Hari nk'ibindi usanga twarishijemo yuko iyo urongoye umukobwa amugaye ushobora kubyara umwana amugaye
iyo bicitse bikaba ari ibintu biva ku maraso aho arashobora kubyara umwana afise ubumuga nk'ubwiwe ariko akaba ari umuga avutse kuko ari ku Imana yamuremye nta kibazo mbere muramaze kubona kenshi iyo mutembereye mu ibarabara bajya bakenyezi baba basega bafise ubumuga abafise abana biruka bameze neza mbere basa neza
mbaza ndakwishura
ko bahora bavuga yuko twese dufise ubumuga twisangije
hari ubumuga umuntu abona ku mubiri akoresheje amaso yiwe n'ubundi bumuga bwo mu mubiri ingorane z'amafigo ingorane z'umutima n'ingorane zo mu mutwe ubwo n'ubundi bumuga usanga umuntu agenda kubimenya agiye arakura nta muntu n'umwe atagira ubumuga nuko gusa urugero rutandukanye
garukiye twibutse ko twashimikiye kubijanye no kwibeshaho kubagendana ubumuga bwo kumubiri ndashimiye mwebwe mwese mwariko murumviriza ikiganiro kira ndashimiye Ala Ivira Nkunda yamfashije mu gutororokanya amajwi nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara y'abantu ku ijwi rya Amerika mufite icyo mushikiriza canke mubaza kubyerekeye iki kiganiro kira twakure kuri 68 31 91 51 canke kuri 76 22 37 90 90 kuri mikro mwari kumwe na jewe Raisa Liliana inamahoro ndabasezeye naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu mu Burundi badushikirije ikiganiro kira mu masegonde make no kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu kuri iyi saha Mwaramutse nshuti mututeze amatwi muri iki gitondo tubaza ko mwaramutse amahoro ubu ni wa mwanya w'ikiganiro cy'umuziki aho mwaramutsa inshuti n'abagenzi muri iki kiganiro muri kumwe nanje Fidel Niyonga tutabanje kurandira dutangure ku butumwa bwa Noel Niyonsaba
Urakoze
ngiye indirimbo ntawamusimbura ya Medi wasavye